mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 94.4 n'ibice bitatu mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 metero 31 na metero 41 turi kandi ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22 mwiriwe inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika hano mu studio 11 na Joy Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga 15
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mutinone uno munsi mu kiganiro mu bisanga tuza kugaruka kuki twabatumiriye mu rwindanga karanga ishaka ho mu gisagara cha Ottawa muri Canada aho tuza kugaruka ku bikorwa bitandukanye uwo mugwi ukora harimo gutamba ikirundi no kwigisha kugitamba ndi kumwe na Alida Ingabire ari mu bawushinze uwo murwi nwaza ko ari umutumire wacu nyamukuru kugira ngo atubwire ivyo uwo mugwi Alida amahoro ngaho muri Canada Ottawa
Diane
ko aramutse amahoro
Ego na mahoro namwe murakomeye
Turashima kandi wakoze kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika
Murakoze niteka kwitwege ko namwe adutumiye murakoze
Ego Alida uyo mugwi ishaka wavutse ryari ngaho muri Ottawa
Umugwi ishaka wavutse itariki 17 z'ukwa gatatu 2007 niwo musi wa mbere twagize igiteramo ariko icyimbiro cyari cavutse muri 2006 na gatandatu
uyu murwi ico cyumviro mwakizanye gihereye hehe kuko turamenyere nko mu bisagara binini nka Ottawa nubwo tuhasanga abarundi benshi canke mu ndi bisagara atari kenshi dukunze kumva iby'imigwi ndangakaranga baratamba ibirundi bagatamba ingoma ariko kugira ngo habe umurwi ugire izina bifata umwanya muremure ico cyumviro cabaje mu gute
urumva byatanguye ari abakobwa bari baratambye Burundi hanyuma umunsi umwe bicaye bari ko baravyina imvina bahora bavyina hamwe bagiyohe bati abarimvira ati none iritunga twahawe rizohava rirengana canke turashobora kubisangiza abandi tukagyigisha n'abari inyuma hanyuma iciyumviro kiva ngaho baca baratora umunsi bazohora bahurirako baravuga ati imisi yose kuwa mungu tuzohora duhura tuvyine hama turondere abana tubigishe hanyuma umugwi urakura barashika ku bantu nka 20 urumva ico gihe niho byari bigitangura haragira umuvyeyi umwe ababona arabikunda hama acarabaha imyambaro yawe ya mbere hanyuma ico gihe mu kwa gatatu ku mwaka w'2007 intambo ya mbere batambye mu bugeni niho ishaka yatanguye hanyuma igendera kura gutyo igitaramo ca mbere twagikoze mu 2009 hanyuma turabwira abana babwira abantu bose baratumira abantu benshi turashika ku bantu 500 urumva igitaramo cacu ca mbere cari tabwe hanyuma tugenda turakura gutyo gutyo
uravuga yuko bari 20 bagenda barakura ubu mugeze kuri bangahe harimo abakobwa n'abana gusa canke harimo n'abashinga ntaye garida
harimo n'abashinga ntaye unye turashika ku batamvyi 60 abenshi n'abakobwa ariko harimo nk'abahungu nka 15 ko hanyuma hakaba n'abandi rero badufasha badatamba urumva turashika nko ku bantu 100 twese duharuye n'abakora ibindi by'inyuma
ego Alida uravuze ikintu c'imyambaro umuvyeyi yabiyumviriye akabaha iyo myambaro ubundi ku kirundi kimeze si impuzi zarizo zose umuntu apfa gutambanya nka ishaka impuzu mutambana ico kirundi cyanyu nizazindi tubona mu gihugu cy'u Burundi harimo ninzogera harimo ni kicanke murafise impuzu bwite zikoregwa ngaho muri Canada mutambana
oya akenshi turagerageza tubishoboye tukazituma i Burundi kuko nk'inzogera amayugi canke ubuyonga ivyo byo vi Burundi hakaba rero nibindi dushobora gutora ngaho ngaha anyi tukakoresha imvutano canke tukarondera impunzu dushobora gukenyera ivyo onye turashobora kubikura ngaha urumva turakuri Burundi ibindi tukabirondera hano
ari za kakarimbo hari ico kakubariye
sabe
akarimbo kariko karavuga hari ico kakubariye
Sinda kumpani.
Reka tukaduze gatuha mu cucu bari. Wakumvise akaririmbo uramurera. Ego hari ico kakubwiye. Hari ico gaceka kubwira.
Ego cyane na kazino ko muri higa. Ego hama akabari ho jewe natanguye gutambira mu guhiga hamwe nabandi bari muri ishaka nabonye ni bahereye muri higa urumva karatuma nibuka
ivyo muri higa ego nico nashaka kugaruka ko kuko wari umbwiye mukanya gaheze ngo uyo murwi ishaka uri mwe abantu bahoze batamba mu mirwi yindi itandukanye ariko je ndiko ndaraba nk'ama video yanyu harimo abenshi namenye batamba mu murwi higa Hari habandi mufise batatamba mu mirwi yindi itandukanye uretse abo bana baje kuvyigira ngaho muri Canada batari basanzwe babikora mu gihugu cy'u Burundi.
Ego barahari urumva abatanguye umugwi bobo bari batanguriye muri higa ariko twagiye turakira bose ni kuvuga yuko ubunye turafise abatambye mu ntatana turafise abatambye muri la kozazo intashikirwa abatambye mu mudeyo bose baraja hanyuma nitunga dufise muri ishaka kuko umwe wese arajana ibyo yashoboye kwiga hanyuma tukungurana twese
hama ubundi by'ikirundi gutamba indirimbo z'ikirundi nk'uwagitambye arazi yuko hariho imirwi usanga yifitiye ivyayo hariho nk'abasanga bavuga ati twebwe turatsiba gusumba uko dukora ibindi cyangwa ngasanga ati nabadeyo bafite uko batamba mu mudeyo niki muri ishaka izo ntambo zose murazihuriza ko canke murafise kimwe mwibanda ko gusumba
oya urumva umugambi wacu ni kumenyekanisha akaranga k'i Burundi ni kuvuga yuko ibyo dushoboye kwiga byose turavyiga nitugira kimwe gusa turiga byose kwera ni itunga yuko ubutamba kimwe canke ubuva hamwe amenya n'ahandi ibyo bakora n'ibyo batamba urumva tubigira byose
yego hama nk'abo bana baje kuvyigira muri Canada usanga bari mu myaka nk'ingahe nka gatonya mufise kangana gute
yafise imyaka ine
ha mugasanga barabikunda gose
bararikunda cyane urumva mu bisanzwe tugiye kuraba dusanga gutamba ari nk'igikoresho dukoresha muga igikuru ari kwigisha karanga ni kuvuga yuko kwera muri ibi bihugu usanga tubamwo usanga kenshi umuntu yumvise ngo Afrika canke yumvise Burundi ikintu ashoka yiyumvira ntaba ari vyiza abari nk'ubukene canke ibintu bitameze neza ugasanga rero abana bato baragira nk'isoni yo kuvuga iyo bava canke bakumva batishimye kuvuga iyo bava rero ico ishaka ifasha nuko uwo mwana aje ari muto arateba agakunda igihugu ciwe akavuga ati erega bwa wundi wacu hariho ikintu ciza kiriho hama akumva arishimye arakunze iyava arakunze ibimuranga urumva bararikunda cane bagatumira n'abana bigana bakumva yuko hariho agaciro ko kwitwa umurundi
hama abanyekanada nabo bakavyakira gutse izo ntambo yo muri komuratsiba yo muri komuratamba intambo zitandukanye
barabikunda cyane urumva kubera uko twatanguye twarabwira abantu bose yuko babwitwa gutumira abantu bari kumwe ni kuvuga yuko urinda gutumira abo muri kumwe ku ishuri ku kazi ku isengera aho ugenda urumva baratanguye kumenya intambo z'ikirundi hanyuma ugasanga mu batambyi nk'abana baje bavuga ngo je suis canadienne basigaye bakunda kuvuga ngo je suis canadienne d'origine burundaise bakumva ko abikunda hama n'abakanadiyani nabo nyene ugasanga ubabwiye uburundi bavuga ati James ibindi Burundi ukaduna yadugije amaboko ngo oh ngo hamwe mutamba gutya aye ugasanga
nagateka
ego basigaye babikunda batuje
nuko ijugi America Washington DC mu kirundi ne mu kinyarwanda uno munsi muri ivyo turiko turaganira ko ni Arida Ingabire wo mu rwi ishaka ishaka mumvise ivyo bakora baratambika kirundi kandi ngo n'abanye Canada ba Ottawa batanguye nabo nyene kugikunda hari rero benshi dufise Arida bashaka kuza kubaza ibibazo dutangure twakire Emmanuel Emmanuel kaze ku ijwi rya Amerika urakomeye uherereye he mu Rwanda ndumva yuko na gatelefone kariko karaca mu neza no munsi duga kwijamba umutumire ni Arida ari kibazo canke intererano
murakoze cyane mu gutanga mbere ndi ku Rwanda ariko ndabaye mu Burundi ndagira muri cyane ari ho hige nize kanyuza ndabaye cyane ndi ndazikunda cyane ndagira mbaze Arida ndabaye 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 Kalian bukan esko nak bukannya kerimu apa jadi lepas itu tu esko bawa lagi muri ada apa jadi kita akan jumpa orang mukirio esko bukan kita orang mukirio kita bawa lagi ni mesti kan di negara ini di Amerika nongol di bawah sini di China kemudian di Jerman kemudian di Kuwait di Zambia Malaysia di Malaysia.
Urakoze cyane gose Emmanuel ngaho mu Rwanda Arida. Umvise ibibazo vya Emmanuel bitandukanye ngo abana ico kirundi naco baba bakizi muracigisha canke baje bakizi kuko hari habaza ari bato
hariho abataba bakizi hanyuma mu kucigisha nta ntitwicara ngo tucigire rimwe cose nko mu ishuri ariko buke buke uko tuza turavina niko tuza turabwira ati iri jambo rivuga iki buke buke tukaza turavugisha mu kirundi hanyuma baraza barakimenya nta ntitubigisha nko ku ishuri iyo mugambi ntawo turashobora gushikako ariko hari ibyo baza baramenyeraho
hamaga aje ngerageje kutambandaniza kwico kibazo cha Emmanuel ariko arabaza ivyo byo kwigisha ikirundi no kugira iki akenshi urumva nk'amajambo usanga mu ndirimbo nk'iyi inye uramurera baba bahamagarira nku ahagiye kubaka ngo baze bamurerere byanse bamuhanure ayo majambo murafatira ko mukavuga ati indirimbo naho mukunda umudiho wayo isiguri kugira umwana akuraze karanga kiwe yavuye
ego akenshi turabisigura kandi nabo nyene barabibaza kuko abari abana bakeneye kumenya ibyo ariko baragira urumva akenshi turafata umwanya wo gusigura ati indirimbo ivuga iki iyi ndirimbo itambwa muri iki gice cy'i Burundi hanyuma bakabimenya
Ego twose kandi na Emmanuel Bigirimana ku murongo Bigirimana
Yalo
ikaze ku jugi America
Yego murakoze
uherereye
Karusi muri komune ya Ikere
Karusi mu Burundi duga ku ijambo ikibazo kwa Rida canke intererano
Oke mu bisanzwe ko ara nta radio ijugi ya America ni cyumvikana neza mu Burundi na somo kuri Facebook gusa yuko rero abakobwa ari bafite crede ndagakaranga baba muri Canada n'abayitwa ishaka nagomba kubabaza ku ntu bagiyeyo bakagira iyo initiative yo gutanga iyo crede yabo nuko baronka ahantu bagenda kuririmbira bakabaha amafaranga cyangwa abazungu bahariya yuko bashobora gutahura ibyo baririmba kandi baririmba umuco w'ikirundi
Emmanuel kora ko Bigirimana untunge kora ko tuzi ikibazo kihari mu Burundi FM zacu bazugaye ari dari yavyishwe ibazo bimwe mugugumi ku telefone ntujane inyota mugahagataho ariko barasoma ama message yacu tubabwire ko turi live kuri Facebook ni VOA radio yacu mushora kutwumviraho kino kiganiro kiriko kiraba live ego ahinga Arida kwishwe rero Arida wumvise babazungu nabo ngo barabitahana
murakoze Bigirimana urumva uko umugwi watanguye nibaza ko tuza gushobora kubigaruka ko ariko turafise aho dutambira turahura iminsi yose kwa Mungu hanyuma tukagira ibiteramo uyu myaka ibiri abazungu bo ngaha ntibumva ibyo turirimba ariko iyo babitubajije turabishura ariko ntikibuza yuko naho utaba wumva ururimi ushobora kumva indirimbo ukabona intambo kandi ukumva urukundo nico kiba kiri gikuru hanyuma sinibuka neza ikindi kibazo yari yabajije bibaza ko cari cekerekeye
yabajije yuko ngo muri izo ntambo musanga mugira urazi nko mura hari gihe mubicisha amahera mukagenda mu gutamba nko mu bugeni mukagenda gutamba nko mu bitaramo bindi kugira ngo mushobore namwe kuronka nkumbure nico muri ha aho mukorera iyo mirimo itandukanye
ego me urumva akenshi hari ibyo turihisha n'ibyo tutarihisha mugabo duhereye ku urumva muri ibyo biteramo tugira amafaranga turonkamwo kenshi abarayo gufashisha muri twese nta numwe ahembwa twese tubikorera ubuntu n'urukundo ariko aya mafaranga dukuyemo arafashisha ari i Burundi canke agafashisha muri Canada ndaza gushobora kubabwira ibyo twashoboye gushika ko nyuma nitwabishikira hanyuma hakaba naho dutamba mu bugeni mu bugeni amafaranga ducurumva sina menshi kubera ikiba kiri gikuru abari gushobora guha uwo munezero umuntu yo kumva yuko nahagiriye urubanza kure y'iwabo yashoboye kumva yuko umutima wiwe utari kure
yego kandi mukamutwikurura mukanagira twa tuntu twose tumenyere mu Burundi
ego
nzohava nza gukorera ubugeni hiye
karibu cyane tanuka dutuma ko ndaho twoza
ego
hanyuma turagira n'ibindi bitaramo nk'ubu unye kubera ino hariho mu kwezi kwa kabiri bibuka ubuzima bw'abirabure muri Amerika no ngaho kenshi barakunda kudutuma imvumva kubera turabirabure hakaba n'ikindi dukora dukunda cyane ni kugenda mu bigo by'abakenyezi hariho ibigo ino usanga byakira abakenyezi baba barahuye n'ingorane hanyuma akenshi barakunda kugira ibintu byo gutuma baryoherwa canke bakahimbaza umunsi mpuzamakungu w'abagore aho turakunda kugenda tukamarana umwanya tugatamba nabo tukabigisha gutamba ikirundi tukava ngaho baryohewe gatoyi twaberetse urukundo
urakoze gose Arida numva ari ibintu biriko birafasha kukaranga kanyu ko mutakibagira nubwo muri ngaho muri Canada ubundi dufite ku murongo ni Amerika kaze kwijugi Amerika
yego amahoro
yego murakomeye
yego namwe mura
turashima aho uherereye hama uduge ku kibazo kwa Arida twatumiye
ego mereye Montreale Canada mfise ni guterera hamwe n'ikibazo guterera ni gushimira uwo mugwishaka ndamaze kuja kuraba ibiterano byabo birahimbaye kubona abana bafise nk'imyaka 5-6 bariko baratamba ikirundi batavukiye mu Burundi mugabo ukabona bariko batamba karanga caho bavuye nk'uko hari ndeya bivuze ugutamba ni igikoresho bakoresha kugira ngo bamenye iyo bava umwana amenye akaranga yaho kababyeyi biwe aho kavuye kuko nkuko bavuga iyo igihugu kitagifise akaranga cyangwa akaranga kigatangira kugatera mu bana bacu ni nkaho n'igiti kibuze imizi icyo nacyo gikaca gipfa icyo rero no kwibaza no kukibashimira cyane rwose ishaka ariho n'undi mugwi ngaha Montreale ugira nk'ibyo nyene by'ishaka ikibazo nari mfite gihagarikiye ku kuntu cyane cyane kuko ugiye kuraba muri ibyo bitaramo ukaraba iyo migwi igizwe cyane cyane n'abakenyezi n'abagore n'abakobwa ukabona abagabo twebwe turi bake muri iyo migwi nk'aho umenga akaranga ujejwe gutanga ako karanga n'abagore n'abakenyezi nagira imbaze yariza nihereye ko na jewe woduhanura iki ni gute abagabo abahungu twubika hita karanga kugira ngo natwe abahungu bacu n'abakobwa bacu cyangwa bashiki bacu dufashanye hamwe kugira ngo duteze imbere ako karanga tubandanye dutanga twigisha ku karanga tugahanahana turunganwe ku bundi
urakoze cyane gose Amerika kuri ibyo bibazo byabwira umunsi mwiza ngaho Montreal
urakoze cyane Amerika nashaka gutangura kumera nk'uwunganye gato igiteramo cacu ca mbere citwa utazi yava ntazi yaza urumva birahambaye cane kuri twebwe yuko abana bamenya mu by'ukuri iyo bava kandi bakabiryoherwa bakishimira ico bari n'ikibaranga kuvyerekeye ibyo by'abahungu nivyo akenshi nkubu natwe mu mugwi wacu canke mu yindi migwi kenshi usanga hari abagore benshi kurusha abahungu. Igituma muri ishaka harimo abakobwa benshi ni kubera igikoresho dukoresha ari intambo. Urumva twebwe intambo tuzi ni iz'abakobwa. Hama icyo nibaza gishobora guhinduka ubwa mbere na mbere nuko urumva mbanje gutera kamo abagabo canke abahungu baba bazi intambo z'ikirundi boshobora gutangura kuzigisha kugira bashobore kuzana abandi nabo baze mu ishaka canke mu yundi mugwi bashobore guhura gutyo. Ica kabiri ishaka ikoresha intambo kugira yigisha karanga ariko hariho ikindi kintu kumbure coshobora guhuza abantu bakaganira karanga. Ndazi yuko nkino hariho ibintu byinshi bagira byo kwinonora imitsi ugasanga barakinye basket barakinye umupira kugira bashobore guhura bakaboneraho kuganira. Urumva ntikibuza yuko umuntu yotora ikindi gikoresho cotuma abantu baja hamwe kugira bashobore kuyaga bashobore kungurana mu buzima ariko byo byiza dushoboye kuronka nabigisha intambo z'Uburundi kuko ziriho kandi nyinshi.
Yego none ga ari abo wari wambariye ko hatarimo abapfasoni gusa nabigeme muri ishaka abagabo ko wumva badatamba baca bakoreke
baratamba twaravyize uko twashoboye.
Yego
ego urumva hariho ibyo twibuka twizi Burundi hariho ibyo tubona umwe ku ma video hakaba n'abantu usanga baratambye Burundi naho bataba bafite umwanya wo kuja misi yose kwa Mungu bakaturonkera nk'umwanya nka kabiri canke gatatu bagahura nabo bahungu bakigishanya gushika dushike ku kintu tubona yuko gishemeye.
Nuko twese na Théophile ku murongo ikaze kujugya Mika Théophile ndiko ndumva aga telefone kiwe katariko karacamo turongera tumu hamagare akarimbo ni kabugubugu ku murwindanga karanga wabagumya banga arida wavuze yuko hari ha bahora muri higa harimo abahora mwihunja harimo abahora muri intatana banshi mufise imigwi itandukanye baje bavamo hari akarimbo kanyu muri ko mwiyumvira gusohoka bwego nkabo muri ishaka.
Ego ico cyimviro kirahari nacu turashobora gushikira mugabo kirahari turiko turizera yuko nko mu giteramo cacu gikurikira mu myaka ibiri tuzoba twacoye kugera aho tugira igiteramo twebwe nyene dushobora kwivinira. Urumva aho tugeze ubu turacatamba imvino zo mu yindi migwi ariko turi mu nzira yacu.
Ego hama izo mvino murazitamba mucishije mu mamashini atandukanye canke murafise n'abaririmvyi bavyina bakikora mu gahogo?
Akenshi dukoresha ibyo tuba dufise dukoresheje ivyuma tuba dufise ku masede yabo. Ego ibyo kuvyina ntabyo twari bwashikire cyane umwaka uheze turashobora kugira nk'imbyino nka zibiri canke zitatu hanyuma izindi tukazikoresha dukoresheje amaradiyo ariko ubundi ibyo kwivyinira ntabyo twari bwashikire neza ariko turiko turiga bukebuke.
Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Didiane Nahazi aremesheje mu isanga y'uno munsi muva iri kwirashimikira kuvyerekeye ibikorwa bitandukanye byo mu rwindanga karanga ishaka no mu rwi urihurikiyemo abatari barundi baharugwa muri 60 ari ngaho muri Canada Ottawa. Arida Ingabire niwe mutumire wacu arimo bashinze iryo shirahamwe murumvise iyo bavuye n'igituma babikoze. Hama wari watubwiye akantu yuko rimwe na rimwe mutumirwa mu biteramo usanga babahaye udufaranga hama mukaturungika mukakoresha ikindi mu Burundi ayo mafaranga avamo ivyo bikorwa bitandukanye ni nk'ivyo hegari kuko ntiwageshitse ko neza.
Ego ingene tubigira nuko nk'uyu mwaka dufashije abantu mu Burundi igiteramo gikurikira ca dufasha muri Canada kubera kuri twebwe birahambaye yuko twumva yuko turi abarundi kandi dushobora kumva ko tugira nakamaro kuko turi n'abakanadya. Urumva kimwe ntigihanagura ikindi. Igiteramo ca mbere twakoze mu 2007 aho onye urumva umugwi wari ugitangura nta mfashanyo twatanze byagiye mu bigega by'ishaka ariko icakurikiye mu 2009 twafashije ikigo c'abantu bakuze citwa Maison Sainte Elisabeth c'i Bujumbura urumva twarabafashije citerne d'eau kugira abashoboye kwakira amazi y'imvura hanyuma mu 2013 twafashishije mu bitaro by'abana ino Ottawa yitwa Chio twafashije rêve d'enfant ni mu bitaro barafite abana baba bagwaye indwara zidakira za cancer n'izindi hama bakafite nk'icifuzo bafite nko kuja mu ndege canke guhura n'umubiringi bakunda hanyuma urumva naho twafashije kubera tuba dufite abana benshi twashatse gufasha abandi bana hanyuma mu 2016 hoho twari twashoboye kuronka amafaranga agera ku 5,000 vy'amadolari y'amakanadiya hanyuma turayafashisha mu kambi y'impunzi i Mahama duciye kuri Maison Shalom hanyuma ico gihe ikindi twari twagize ni uko umunsi w'igiteramo twari twashize amasandugu hanze turabarira abantu ati nimba mufite impuzu zo gutanga muzizane tuzirungike mu ikambi y'impunzi y'i Mahama urumva ni ivyo twagize
ego numva ari ibikorwa vyiza turose kandi na Claude ku murongo Claude ikaze uherereye he
Ibusoni
mu Kirundo. Yego. Yego. Intererano canke ikibazo kuri Arida Ingabire.
Ni intererano kandi hakaba hariho nakabado sobora kubiwariza.
Tuga ku ijambo.
Kaba nkambaje ntangire kukabaje nashaka mbaje ko aho bari uwo mugi bahari bafite ikintu bigisha urundi rwaruka cyangwa se ari mugiyene ari ukata atawe cyose afite kwigisha bizaruka ijanye n'imico n'isanga karanga
ushaka kuvuga urugwaruka rundi rukomoka mu bindi bihugu cankike
aho rukomoka mu Burundi mugabo bakiri bato batari batari bari mu Burundi ko afite umugambi wo kuma kubigisha ibijyanye n'iyo mico n'isanga karanga
nubwo atwa bari muri iryo shirahamwe
yego kugira kazi naho nagira ndababaje numvise ko bafashije abantu bari mu nkambi Mahama n'ahandi none nta mugambi bafite uko bufata nta n'andi bana bari basuye mu gihe kuko naho tujye hariho abana badoye nk'abana bo mu bibarabara ca nk'abandi babura amafaranga yo kwa muganga uwo mugambi waba wufite hamba rero nkarangiza ndabatera intege gusa ibyiza ni uko mbona bufasha n'abandi bana kuko no mu gihugu hariho abandi bana bakeneye ubufatanye
murakoze cyane Claude Alida
murakoze Claude nashaka mbanze nicure kucerekeye gufasha mu by'ukuri abo gufasha ni benshi kandi tubishoboye twofasha ari Burundi ari muri Canada twofasha urumva umwaka uheze ibyo twashoboye yari gufasha ari Mahama uyundi mwaka nitwashobora ibindi tudobikora kubyerekeye kwigisha imico ndangakaranga nashaka menye neza icyo yashatse kuvuga iyindi mico idaciye mu mbyino
yashatse kuvugaga arikora ko wagarutse yuko abo bana bari ngaho muri club yanyu ishaka muronka kanya ko kubigisha ico kirundi gutamba n'akaranga mukakabakundisha ati abo bana nabo bataba bumva bafise umwanya wo kuza badashaka canke batari muri iyo club bo gute murategekanya muri kazoza kahafi canke murabikora ko ishaka ifata nk'abana nkabangahe kavuga ati n'umunsi turiko turabigisha ivy'akaranga ku Burundi
urumva hariho iyindi migwi ibigira ugasanga nko muci kwera baba bari mu buruhuko baravuga ati abana ni mubazane tubigishe ikirundi tubakinishe ibyo twahora dukina i Burundi ariko natwe mu byifuzo dufite turashaka kugira centre culturel ahantu tuba dufite inzu dukoreramo haza abatamba ariko haza n'abiga urumva ibyo biri mu migambi ikomeye cyane dushaka gushika yo kuronka aho twokwigishiriza imico ndangakaranga y'abarundi
murakoze cyane tose kandi na ndayambaje ikaze ku ijwi ry'Amerika ndayambaje ndumva tumutaye ku murongo wa telefone ariko turongera dusubire nawe kumurondera hama abandanye agira ivyo abajije arida hariho akantu bakunze kubaza canke bakunze no kubona abantu batari bake uriko araraba unye intambo z'ikirundi zarateye indi ntambwe kera uko zari zimeze yaba mu mudiho yaba gutamba byaratandukanye n'inyambaro nazo biratandukanye biroroshye yuko mufata kukaranga mukakavanga nibigezweho ariko mukaguma ko nyene muvuga ati uko bigenda kose ya mudiho uhindu kukava muri rurege ukaja mu bindi twebwe dutegezwa kumva mwaka kano
ni kintu
coroshe
ni kintu kitoroshe cyane ariko ni kintu gikenewe urumva nibyo hatitwa ibintu birinda guhinduka kuko imyaka irahinduka nibaza yuko igikuru aho cadukorera ni kumenya muri iyo ntambo ni giki kiri ku muzi wayo iyi ntambo bayitamba hehe ni giki n'ukuri kijanye naho niyo ntara hanyuma nibyo turashobora gushiramo akagezweho cyangwa akavuye ahandi ariko hariho ibintu bimwe bimwe bidashobora guhinduka hariho ukuri kura uratamba n'amaguru cyangwa ukugira amaboko hariho ibitabwirwa guhinduka ego ariko nta kibuza yuko umuntu ashiramo ibyiwe kuko usubiriye kubiraba mu bisanzwe gutamba imbere yuko dutangura kubigira mu biteramo yabari babigira mu minsi mikuru kubera uburyohewe urumva mu mwanya uri kuratamba kubera uryohewe byarenze amajambo ntuburi kuraharura ngo ntuburi kuraharura byinshi uburi kuraryoherwa gusa urumva ubwirwa ku kwiexprima uko ubyumva urumva birinda guhinduka
Ego mukamuri ko muratwumva haba kuri Facebook live aho turi live canke muri ko muratwumva ku mirongo ya FM itandukanye canke kuri wezi tatatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mushaka kugira ico mumaza Arida Ingabire ari mu bashinze umurwi ishaka wo mu gisagara ca Ottawa muri Canada mumva uri kuratera imbere mu vyerekeye vy'akaranga no kukigisha mutubive kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama tubahamagare muterera ivyumviro guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Arida hari umurwi ingoma wo mufise
umurwi ingoma urahari Ottawa kandi twamadukorana keshi tugize ibiteramo turakorana bitwa Le Méchadron urumva sishaka ariko iyo tubakeneye turabikorako nabo badukeneye bakatwikorako
yego hari umugambi wa hafi wo kugira ingoma zishaka bwa gwanyu bwite
ntabyo turi ntabyo twari bwiyumvire yego mu bisanzwe igikuru nuko biba biriko birakogwa
yego
ego ntibirinda gukogwa na twebwe ariko tubonye yuko biriko birakogwa twebwe catwumva ko turi amahoro umunsi byokenerwa atariho bakiri tukabona ca cifuzo cacu c'ukumenyekanisha akaranga k'i Burundi bikiriko kirashika neza twovyiyumvira ariko mu mwanya bariho kandi babikora neza cadukorana
yego hanyuma nk'ubushikiranganje bujejwe ivyakaranga ngaho muri Canada bubaha ikibanza nyabakiga Arida
duri ikibanza gikomeye cane tuba mu gihugu gishira igiciro ku ma communauté yose hariho importance sur la diversité hanyuma bagashaka guha ikibanza ibihugu abantu bava bakomoka mu bihugu byinshi byo ku isi urumva ni nayo mpamvu twashatse kugira ishaka kugira u Burundi bugire ikibanza muri ugo rutonde rw'ibihugu bikunda kwerekana akaranga kabyo urumva ni kuvuga yuko hari ibiteramo bizana intambo zo mu bihugu bitandukanye akenshi baraduhamagara akavuga ati twari dukeneye ko muza kutwereka namwe ingene mutambi wanyu namwe ico mwungura kuri ku mico ya Canada kuko tuba mu gihugu kirimo abantu benshi urumva ni nkuko imico y'i Burundi tuba tuje kuyishira ku rutonde y'ubutunzi bwa Canada
hama ugeranije n'indi mico ntawo bwa ngo ni wa mbere ngo bajye n'abakabiri ariko urabona ko ibihugu byose biri ngaho onye n'u Burundi bufise ikibanza ciza mu kwerekana no kumenyekanisha ku karanga kabo biciye muri izo ntambo
ego burafite ikibanza kandi nta urumva ibyo kurutana nta biba birimo cyane nibaza yuko bivana n'umwanya muba mumaze mubigira mukateba mukamenyekana uko hacu umwanya babamenya hama bakaza barabatumira kandi hari ikintu nibaza ko ntari navuze mu mugwi ishaka harimo n'abakanadya harimo abatari abarundi
yego
ego hama nkubunye umutwara ishaka muri uyu mwanya nta nikirundi avuga ntiyavuki Burundi papa we si umurundi ariko yarashoboye kugira ahantu yumva yuko arakunda ishaka kandi arakunda Burundi akumva yo bitangira umwanya n'ingufu ziwe
nabo nyine bagatamba ico kirundi abo banyamahanga
ego nabakanadya bakaza bagatamba ikirundi
ntawe
dukumira
ego nuko akaririmbo nako niyoro nimu nako nyine ngira karafisi ico kakugira kuko kari mu turimbo higa mwatanguye gusohora kera cane gusa arize ngira ngo nk'imyaka irenga 15 ntibeshe
ego
ketsya aririmbamwo ubunyenyengera n'abapfasoni bageze kure
ego kandi hariho na mavela
muri kumenga
yaririmbye mu iyo ndirimbo kandi asigaye ari mwishaka
ehe
Gurumba aradufasha cyane nishaka
reka tukumvirize gato kano karirimbo yoronimu hamace tugaruka twakira amatelefone yanyu mwe mushaka kugira ico mubaza arida wo mwishaka ishaka mumvise ko ari umurwi wigisha ikirundu kanagitamba mu gisagara ca Ottawa Canada karirimbo niyoro nimuka higa mwumvise yuko abari bayigize batari bake wunye babarizwa muri guhupfo ishaka yo mu gisagara cha Ottawa muri Canada ari datwafite kandi na Claver ari ku murongo wa telefone Claver ikaze
ego ndabumva
urakomeye
ego amahoro meza ariga
amahoro Claver
narisha kabaze nagomba kubabaza
uherere he kwanza ga Claver
Gendi Bujumbura.
Tuga kujambure.
Ajiaki.
Mm-hmm.
Ya kawati na gomba mbaze. Na gomba kwa andu dandere mbazenda la shimile zema kukunu maji wa mahanga mbazate zimbere inisha na karanga jiji hoge chaase.
Mbakoji.
Mbalaki kuzi zema ni jitaga kuhuza mwala jizeneza kame kandu kuraze.
Nakoje
akarangira n'agomba kwabaza na gomba mbaze kuduo arongoye kwego n'indise kumenga ku Burundi. None se barongoye ayungirije melody mu gihe muri ko muratikiriza iyo mise n'akaranga ku Burundi cyanke arenga amajambo mushobora kuvuga bimeze gute?
Ego. Uyo atrongoye yitwa Larissa Nkerabigwi. Mama wiwe ni Burundi kazi. Ariko wewe ntiyavukiye Burundi ntiyasiho yakuriye ariko yatanguye gutamba muri ishaka ari umwana muto afise nk'imyaka 10 canke irenga gato urumva yayikuriyemo nibaza ko ndamubeshe yarakuze gato kurusha ariko urumva yaratambye hamara yikuriramwo hanyuma kuvyerekeye kuvyumva urumva mu kugira umugwi hariho byinshi biba bikenewe kandi nta ubyishoborana urumva ca dufashanya hariho umwe ashobora neza kugira ibyo mu bigega akora ibyo hari ushobora kuganira neza n'abantu agakora ibyo urumva uyo onye adutwaye nibyo aradutwaye ariko ashigikiwe na benshi urumva turafashanya kugira ibikorwa bigende neza
urakoze cyane gose Claver nibaza kunyishwa ironse Niko tafse kandi na Pacifique ku murongo Pacifique.
Savuge?
Ikaze aho herereye ha muduge kwijambo.
Ego cyane cyesa amandaha mu gisakara cy'abucumburu mpakatse mu kinindo.
ego doba uwo muntu iyo mbiye kugiye trade auto mushimira cyendere nk'ukanye no banza kumushimira nk'iyo umuntu yumvise so ndirimbo takaranga ku Burundi iyo rero umva igituma umuntu yobanza kumushimira nuko wewe mica yiwe numva yuko wewe ari karatesi imbere akaranga ku Burundi nubwo ari hanze y'igihugu kuko natwebwe ndaha mu gihugu cyacu ari kuraraba imico imwe imwe hari iri kiragenda imera nk'iyitituka kuko uratye nko mu kwaruka usanga nk'intambo bitambira ari intambo zo hanze mu bindi bihugu by'abazungu zo usanga ari nk'intambo z'u Burundi zigenda ziragira urumva nicyo gituma rero iyo wumvise nk'umuntu ariko arateza imbere icyo gifata atamumushimira ariko rero akaba atonagomba amanza ndamubaza ati mbe ko babikoreye iyo muri Canada yo byoroha ku buryo izo ntambo z'ikirundi nk'abana baba bapfukiye oya birashobora kuborohera gutahura imico n'akaranga by'u Burundi cyangwa intambo z'ikirundi cyangwa iyo krede yo birimo abarundi gusa abazungu bo baba bayirimo cyangwa bo baba babitahura gute cyangwa oya babibona gute nk'abandi bantu bo mu mahanga nk'iyo oya kugira natwe twumve yuko umuco wacu wo bukunzwe nk'uko bukunze kubona natwe no usanga abantu batamarira imico y'ahandi hantu ndamubaza ati none ko babigiriye iyo hanze nta kuntu natwe ino bo bitwegereza kabisa bakigisha urwaruka n'abandi batovuka ku buryo akaranga kacu katozimanga na burundu nabujya twari dufise umuco mwiza n'intambo nziza zari zibere
Pacific wa busanga uri kuramusaba byinshi kuko no ngaho mu Burundi hari imigwi yindi
ego
ego arida ntunge ndagusaba ikigongo kuko urumva ijo rya Amerika hari ibazo uza gusanga uri kurishwa kabiri gatatu ijo rya Amerika baratugariye mirongo ya FM gihugu cy'u Burundi hariho abatatwumva bisigura yuko ashobora ko yafatiye tumwe tumwe kuri Facebook atumvise nuko atwishuye utwazo mutwa bajije bari watwishuye ari kusongora umusuru mubwire nta kibazo
ego me nta kibazo urumva mu gutamba twakira bose abarundi abatari abarundi hanyuma tukabigisha igiteramo cacu tukigira rimwe mu myaka ibiri muri iyo myaka ibiri haba hari umwanya no kuri kugira umuntu yige kandi kubera dufise intambo nyinshi kimwe kikunaniye ikindi nticho kunanira kandi nisho tuba tujejwe kubigisha kandi igikuru suko ubutamba uburu wa mbere igikuru no kuba wagize ibyo ushobora byose kugira bibe bise neza hanyuma sinzi ko ndiko ndibagira ikindi yari yavuze kubyerekeye koroha kubyigisha ku bana bavukiye ino ntibigora kuko baba babishaka urumva igikuru mu bisanzwe nishaka hanyuma ikindi nuko ico dushimika ko nibyo hariho gutamba ariko gutamba ni nka bonus igikuru nuko tuba twabigishije yuko barinda kuza barinda kugira discipline iminsi yose kwa Mungu bakaza turabigisha yuko barinda kuvuga nk'ubu iminsi yose turiko turimenyereza duhejeje mucamwicara hama abandi bakavuga ni kuvuga yuko barinda naho umwana yaba ari umwana muto w'imyaka itandatu turamuhijambo akavuga ati oh wewe ahanyu zokosore cyangwa akakubwira ati ahanyu wagize neza ibyo birafasha yuko abana bakura bumva yuko bafite ijambo yuko sikwera uri umwana ariko udashobora kuvuga igikuru ari kuvuga mu cubahiro hama ego urumva nibadaye ko igikuru ariko tubigisha uwo muco w'ikirundi wo gusonyanira hanyuma tukabigisha ko barinda kuba amagiriranire kuko turateba tukaba nk'umuryango turagira icyo bita mu cyongereza sisterhood tukagira ubumwe nicyo kiba kiri gikuru
mbega kwa Mungu mumarana amasaha angahe
tumarana amasaha abiri kuko
saa
munani gushika saa kumi
mugaca mutangura mugatamba mukongera mukagira n'ibyo biyago byanyu
ego
ego twose kandi na Ezekiel nawe ikaze
Ese ndabaramukije?
Eh gurakomeye.
Ego ndakomeye.
Kumenga idri ni risanira itaratangura weekend.
Sa?
Kumenga idri gawe risanira itaratangura weekend. Uherere he guys aki?
Ndi bujumbura mu Burundi.
Duga kwijambo.
Ndabaramukije inshuti z'iki gya Amerika aho bahereye hose.
Barakumva?
Hama nashaka guterera kuvuga yuko ubugambi iryo shyirahamwe ari mwiza cyane kandi cyabateye intege cyane bashishikare batera imbere bigishe abana babo kugira Allo
turi ko turakumva Ezekiel
kugira bamenye imico y'ikirundi aho bari mu mahanga kugira bamenye ingene bo kwifata mu ngendo z'ikirundi mu bisanzwe sinari namye ku murongo kugira numve ibyo mwavuganye kubera nshigiye ku murongo mu kanya nicyo gituma ngira ibyo mwavuganye byinshi ntabyumvise neza
ariko ntacu usikazima ubateye intege hama uze kuja kuri Facebook yacu VOA radio yacu ushobora kumviriza ikiganiro unyene kiriko kiraba canke nahuze gusubira kucumviriza haba kuri Facebook canke kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu com
sawa mukomere mushishikare kugira ibihe byiza ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane ego ari ndamvise ibyo Ezekiel akubwi
ego murakoze cyane ego hari hico Pacifique yari yavude nibaza ko ntagarutse ko cyo kuza kwigisha Burundi
ego
nashaka kuvuga yuko urumva burya abi Burundi nibaza ko aribo badufasha kurusha kubera ariho bibabiri hama mbonereho nakajyo ko kutera intege imigwi y'i Burundi ibandanya ivina ibandanya itamba ibandanya ituma akaranga k'i Burundi kagumaho kandi tukakaronka aho kari mu masanamu canke mu byanditse kubera ni ikintu kiba gikenewe yuko mu myaka 2025 tudoshobora kuraba inyuma tukabona aho inkomoko zacu
yego twese kandi na bagwa neza ikaze bagwane
yego mwire neza
murakomeye
Ego ego ndakomeye ndi hano mu Rwanda Kigali
nduga ku ijambo
ni mbere na mbere nabanza nkabashimira komikaze noneho iryo tsinda ririmo gukora ibintu byiza cyane noneho nyine nkaba narishishikariza kugenda ryigisha abandi bakiri batoya kugira ngo nabo babashe kujya muri iyo gahunda Ati ni murakoze cyane.
Murakoze cyane. Adidangira ngo aravyumvise vyimubwiye.
Ego ndavyumvise kandi ndabishimye. Murakoze cyane.
Ego. Murakoze cyane gose bagwa neza ugire umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda Kigali. Ikiganiro ni muri isanga. Turiko turasa nk'abasozera mu minota 13 gusa tuzaba duhejeje ariko mukurindira Shaka kwandanya kubahamagara mutubifye kuri guteranya rimwe kabiri usa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe canke naho mukatwandikira kuri WhatsApp iyo niyo WhatsApp yacu nyene kuri Facebook yacu VOA radio yacu gucyo tukabahamagara aho muri akaririmbo ni Yoronimo Tuchari mukiganiro n'umurwi ishaka abakora tubwira ivyo bakora mu gutereka ya karanga bitandukanye mu gisagara cha Ottawa muri Canada umutumire wacu ni Arida Ingabire turafise mu bari ko baratwumviza bashaka kugira ico babajije canke baterera Jordi ikadze
ngambo
urakomeye
na mahoro turashima
uherereye
jewe nderereye Windsor aha Ontario nyene nashaka gukeza ishaka sanze ndumuma ngo ndatamba rimwe rimwe nashaka gukeza lita gikuru ni turarishise mvuga hari n'akabazo sinzi kahava nyemerera naho sanze ndimwo peut-être nashaka kumenya jusko niba bo bafite imigambi dufate nk'ugushinga imizi mu yandi maziba yo ngaha nyene muri Canada nico ahanini kwari kubakeza kuko bakora igikorwa iteye ishimwe kabisa kuko barokipa abana bagatuma culture yacu iguma idarapo riri hejuru.
Ego Jody, imbere yuko Arida akwishura kuri ako kabazo nimba bategekanya kushinga amashami mu bindi bisagara bitandukanye vya Canada, reka nibaza ko no muri Amerika baje tutobanka, mbanze ndakwibarize wo aho muri ishaka uratambara ushanka ofise y'umwana nimba atari banga
uvuje
aho muri ishaka ruhatambira canke urafise yo n'umwana nawe abikora. Uratambaye kandi ukumva ubifata gute nk'umurundi wavuye mu gihugu cawe ariko ukashika ahantu ukavuga ati ndafise aho ndiko ndabandanya nkurikirana ibyo akaranga kacu.
Birateye biraryoshe cyane kubona umuntu ari mu mahanga ariko akagumana ko karanga bakakwigisha petete n'ibyo utari uzi utahora ukora mu gihugu ukaza kubimenya bino. Imani si dufashije tukatubigisha n'abana bacu ko bisa n'akaranga kakazi kagahoraho. Numva ari ibintu bikomeye kandi turabikunda.
Birakorohera none kumva
dufise yuko utaronka abahungu benshi ariko ngira bizo
ni ugucuza urahimiriza abo mubana n'abo aho ushika hose. Urakoze Jordi, reka Arida aca kwishura.
Ok, merci.
Arida. Alida,
nashaka kwanza gushimira Jordi, urakoze guhamagara kandi no kukibazo ubajije. Kuvyerekeye gushinga imizi mu bindi bisagara biragoye gato kuko ntawushobora byinshi. Ariko ico tugira nuko iyo hariho uwundi mugwi uriko urashaka gutangura handi turafasha abo bantu tukaganira. Ni kenshi usanga abantu baturondera bakatubwira ati mwe mumaze iminsi myinshi mukora none mwatanguye gute, ingorane mwahuye n'izihe kugira ntituzironke hanyuma tugafashanya gutyo. Ikindi ni uko hariho uwundi mugwi uri nko mu gisagara bakindi boshobora kudutuma ko ati urashobora kuza nk'umunsi umwe canke ibiri ukatwigisha gutamba. Ariko kuja mu bindi bisagara ntavyo turashikako muri uyu mwanya. Ico turiko turifuza ni gushikaho tugira centre culturel hanyuma kumbure muri kazoza ngira ngo tudoteba tubishikira kuja n'ahandi.
Murabona ko ari bizokoroha, murabona ko ariho abashobora kubashigikira muri ubwo buryo bwaje ko bisaba byinshi.
Bisaba byinshi ariko bisaba ishaka cane cane. Urumva turiko turabikorera si vya vuba cane mugabo niwo mugambi mukuru turiko turabona muri uyu mwanya.
Yego. Hanyuma ya aba ubundi hariho wavuze kanati mu buryo dukoresha hariho ubwo dukura muri ibyo biteramo tuba twakoze hatandukanye ariko murafise nk'abantu bariko barabashigikira ubu unye babafasha mu buryo bwa misi yose.
Igikuru abari muri ibyo biteramo mu by'ukuri ego ariko buke hari igihe dushobora kuraba ko twokorana na leta yino kuko hariho igihe baba bafasha imigwi igira ibintu byo guteza imbere akaranga. Ego urumva turiko turaba ko twokorana nabo ariko nukuri ahanini mu byo tukora abari muri ubwo buryo turonka.
Ego twese kandi na niyuhire ku murongo wa telefone. Niyuhire kaze na wewe. Niyuhire ntidushoboye kumugumana, turangira tumugerageze mu kanya kari imbere. Arida, ibihugumaze kujamwo vyo bihari ni bingahe uretse utawaho maze kureba iteramo handi ni he?
Urumva akenshi abari ni bisagara byo muri Canada turamaze kujurumvaho Ottawa, Montreal, Quebec, Vancouver, Hamilton, London, hama hariho n'abadutumiye aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turamaze kuza Dallas, turamaze no kuza New York.
Ego.
Hakaba n'abandi bashaka kudutumira barashobora kuturondera tuzoza.
Bakabashikira gute? Biroroha ko babashikira. Je nagerageje ndaca kuri internet ndashobora kuronka tumwe mu tubaranga, ariko abandi bose biroroshe ko babashikira. Bashobora kubashikira gute?
Barashobora kudutora kuri Facebook, barashobora kudutora kuri Instagram, barashobora kurondera groupe culturelle ishaka canke kubavuga icongereza barashobora kurondera ishaka cultural group hanyuma bakadutora gutyo.
Ego. Ego, kurakoze cyane gose mukanya turava dusozera ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi. Arida tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro cacu muri sanga cuno munsi sinzi ko ara kandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira Arida
Allo
ego ni tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro sinzi ko ari kandi ufise wongera ko imbere ko duhava duhana gahindukira
Ego nashaka guhikaze abantu bari Ottawa canke mu micungararo mu giteramo turi mu kugira sindi yuko twari twabivuze kare ariko turi mu kugira igiteramo Ottawa ni mu kwezi kuza itariki 16 kuri Algonquin College urumva abashoboye kuhashika baze baze igiteramo cacu kizoba citwa kahise kubu na kadoza urumva tuzogira intambo z'ikirundi hanyuma ikindi nuko nashaka kubashimira cyane cyane gose ko namwadutumiye kugira dushobore kuvuga ibikorwa dukora kandi dushobore kongera gutera iteka igihugu cacu no kuvuga ingene turyohewe kuna turabarundi
ni twebwe tushimye ko washoboye kuturonkera kano kanya kisaha yose kugira ngo abariko arumviriza ijwi rya Amerika bumve abarundi byo ariko arakora ngaho Ottawa hama abandi Barundi bari mu bihugu bitandukanye diaspora niko bakunda kuvuga wobaha impanuro yahe wobatekera kahe kajambo no munsi mu byerekeye byo gukomeza karanga ku Burundi
nibaza yuko igikuru ari gukora ico umuntu ashoboye ushoboye gutamba ukabitesha mu gutamba ushoboye kuvyina ukavyina ushoboye gukoresha uburyo ubwego bwose kugira dushobore kwigisha abana bacu iyo bava tubigishe gukunda ico bari tubigishe gukunda ikibaranga umuntu yokorera ahashika agakoresha ico ashoboye ariko ukama twumva yuko turyohewe kandi twishimye kuba turi abarundi kumamuko yacu no kukaranga kacu
urakoze cyane gose Arida ingabire kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kubana mu kiganiro muri sanga cuno munsi aho mwumvise nshuti bakunze twariko turagaruka ku vyerekeye ivy'umugwi ishaka w'abarundi bari Ottawa muri Canada bigisha ikirundi bakongera bakanagitamba Arida ejo ni ijwi rya Amerika ryongera gusura kugukenera uze utwitabe hama wongere uduhe akanya tubandanye ibiganiro nk'ibi
Ego mecane mwizina ryanje n'irya ishaka ndabashimiye cyane.
Ego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho muri Ottawa Canada.
Twese murakoze.
Makoze na mwebwe nshuti bakunzi mwari ko muratwumviriza muce ku mirongo FM itandukanye y'ijwi rya Amerika mu Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikana mwe mwatwumvira kuri short waves mu gihugu cy'u Burundi canke kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu kombe mwakoze narikora dukurikirana kuri Facebook live na mwebwe mubandanye mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika aho muherere Innocent Kimenyi yegeranije amajwi yakoze co kimena engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe Tuzongere ejo mu kiganiro muri sanga igihe cy'isaha 14 mugire umunsi mwiza aho murinda basigiye kano karirimbo ego mama ku mugwindanga karanga wabagumya manga mu gihugu cy'u Burundi
Abarire kome kandi yuko nzoza
Ego mama
Ego mama
Ego mama
wage
yego mamura baramutsa cyane
kwate bibaru banarugize cyashitse
yego mamura
urakoze Diane ku kiganiro muri sanga uhejeje kudushika.